shaka,
umsaza pipla.
Sina jeba mnita,
umsaza pipla.
Kichwa zilihavuka,
umsaza pipla. Umsaza pipla, umsaza pipla.
Umsaza pipla. YegoB.com.
Hey yo, quiet bunny niggas. Nyamirambo, Ritanu.
It's me, Sean the beat.
Jenawe, Jenawe, na ubikora nkawe. Nkawe,
nkawe.
Jabizi ntu wawe, wawe, wawe. Wawe, wawe. Street ni sanswe, sanswe, sanswe. Sanswe. Jenawe, Jenawe, na ubikora nkawe. Nkawe,
nkawe.
Jabizi ntu wawe, wawe, wawe. Wawe. One two, one two, popo ni sazu. Rebi byacu shahu, hano bila gazebu. Juji jande ngwino shu, abanze mfite ni bench. Ndubwo ntiri kuri bench, game ndu gutwara benz. Abandi bari mu kabenze, shodi, shodi. Pinjinza slowly, quiet money Bentley. Riba pande banji bose nabasiza happy. Digara tuma matabi, shodi humura. Ndi nawe turahumura, ndarapa rimwe ngafata. Ubundi nanjye ngafatwa, mami wanjye naribi. Turacyari street yo, bakanuye amaso ariko nta kindi n'amaso. Yeah, yeah, yo. Ndi nawe, nje nawe, na ubikora nkawe. Nkawe,
nkawe.
Urabizi ndu wawe, wawe, wawe. Wawe,
wawe.
Street ni sanswe, sanswe, sanswe. Sanswe. Nawe nje nawe na ubikora nkawe. Nkawe,
nkawe.
Urabizi ndu wawe, wawe, wawe. Wawe,
wawe.
Street ni sanswe, sanswe, sanswe. Sanswe. Pindi muri disco G, fight money to rama G. We don't have garama G, byacu birakaze G. Ni movement, ni movement, mwaduhaye moment. Muracyadufunga ku cyangwa nkifunga. Shura kikonga, twigire club. Tuve mu matabo, stories ama gangster. Baby wanje uri star, nkujyane mu nganda. Uya simvuga umuganda, ninge nawe turi kumwe. Kandi game ni he, game ni mu Rwanda. Mu Rwanda, mu Rwanda. Jenawe, jenawe, na ubikora nkawe.
Nkawe,
nkawe. Urabizi ndu wawe, wawe, wawe.
Wawe,
wawe. Street ni sanswe,
sanswe, sanswe.
Sanswe. Jenawe, jenawe, na ubikora nkawe.
Nkawe,
nkawe. Urabizi ndu wawe, wawe, wawe.
Wawe,
wawe.
Take my hand, we body yo. Mubu zima na iwe sama. Umure jota chamo. One, two, masunyo. Bina popo. Ibi bazo nibi tubu zubu jo. Kundu meru mumara. Shiri yo magarara. Baby wapureke. Twijire murike. Izara njira twaraba nyufu.
Hey no. Jinawe, jinawe mia. Ubikora nkawe.
Nkawe.
Urabizi ndu wawe, wawe, wawe.
Wawe,
wawe. Street ni sanswe,
sanswe, sanswe.
Sanswe. Jenawe, jenawe, na ubikora nkawe.
Nkawe,
nkawe. Urabizi ndu wawe, wawe, wawe.
Wawe,
wawe. Street ni sanswe,
sanswe, sanswe.
Sanswe.
Yego Beats.